Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni yedirwe mubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri isa.
Abarundi bene wacu bagorewe makambi y'impunzi mu Rwanda, singaruzwa muhito sinyagano n'abana mu Burundi bafisa bavukana bafisa n'igihugu ciza Imana yaduhaye.
Uwo ni Pierre Nkurunziza, perezida w'u Burundi, avuga ku Barundi bahungiye mu Rwanda afata nkaho bafashwe bugwate n'igihugu cy'u Rwanda. Yabivugiye mu muhango wo gutanga imfashanyo ku Barundi baherutse kwirukanwa mu Rwanda. Iyo nkuru n'izindi zirimo amatora muri Zimbabwe no muri Mali turazigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacu kuri uyu mugoroba, reka tuyahere mu gihugu cya Zimbabwe, aho abaturage bageje igihe cyo gutora bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu. Niyo matora ya mbere abaye atarimo Robert Mugabe, wategetse Zimbabwe imyaka 38. Byinshi kuri iyi nkuru tubigezweho na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Abanyezimbabwe bitavye amatora y'umukuru w'igihugu kuri uno munsi wa mbere, abatari bake bizera ko hazovamwo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu businzikajwe n'uko ubutegetsi bwa Perezida Robert Mugabe bwari bumaze imyaka 38 butameze neza cyane cyane mu rwego rw'ubutunzi. Abakandida babiri bariko barahiganwa batoye kuri uno munsi wa mbere, bempi bafise kwizera kwinshi ko bagiye gutsinda. Abo nabo bakaba ari Perezida Emmerson Mnangagwa, yafashe ubutegetsi mu mwaka uheze aho Perezida Robert Mugabe atanze imihoho. Uwundi nawe ni Nelson Chamisa, uwo mu mugwi w'abatavuga rumwe na leta.
Ahandi havugwa amatora ni mu gihugu cya Mali, ahabaye amatora y'umukuru w'igihugu ku munsi w'ejo ku cyumweru. Mu murwa mukuru amatora bivugwa ko yabaye mutuzo, nubwo hari uduce tumwe na tumwe twumvikanyemo ubushyamirane nka Timbuktu, Kidal na Mopti. Hari abatarabashije kwitabira amatora kubera ko batari bakabonye amakarita y'itora. No mu turere tw'amajyaruguru no hagati mu gihugu humvikanye ibitero byagabwe n'imitwe yari igamije kurogoya amatora. Amatora yo muri Mali ni ingirakamaro ku muryango mpuzamahanga urangajwe imbere n'Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uhangayikishijwe n'ibitero by'imitwe by'ibihebe byibasira icyo gihugu. Ibihugu byo mu karere bihana umupaka na Mali nka Burkina Faso, Mauritania na Nigeri nabyo bihangayikishijwe n'urujya n'uruza rw'impunzi ziba muri Mali guhera mu mwaka w'2012. Abikurikirana hafi bemeza ko bishoboka ko Perezida Ibrahim Boubacar Keita n'uwo bahanganye Soumaila Cisse ariho bazaza imbere y'abandi bahanganye, ariko kandi ko bishoboka ko batazageza ku majwi 50. Biramutse bigenze gutyo bazahanganira mu cyiciro cya kabiri ku itariki ya 12 z'ukwezi gutaha. Imyanzuro y'amatora izamenyekana mu mbabarire kuri uyu wa gatatu.
Kwanyaburunga, kwanyaburunga,
kwanyaburunga ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwanyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwanyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku Imana za 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga,
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatanze imfashanyo ku miryango igihumbi igizwe hanini n'abaheruka kwirukanwa mu Rwanda n'abandi bake baherutse guhunguka. Perezida Nkurunziza yavuze ko amaze kuvugana n'umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ku isi ku kibazo cyo gutahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze mu ntara ya Kirundo.
Haraciye indwizi harugwa kuri zibiri leta y'u Burundi irungitse intumwa zirongowe n'umuvugizi wayo Philippe Nzobonariba kuraba ikibazo cy'abirukanwa n'abahunguka mu Kirundo. Inyuma y'icyo kiringo, abanyagihugu bari mu bibazo bemerewe agafashanyo ka leta. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yahaye imiryango irenga igihumbi kuri uyu wa mbere amatoni y'ababa 30 y'umuceri. Iyo miryango ituruka mu makomine yose y'intara ya Kirundo yegeranirijwe ku kibuga cy'umupira cya komine Vumbi imbere yo gushyikirizwa iyo mfashanyo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabahaye ijambo ry'indemesho.
Twagomba kubaremesha ko mwatahutse imbokoboko mukaza muri bene wanyu, tugira tubaremeshe bereye kwa Nyakirundo baberetse nka leta rero n'abarundi bose. Twagomba tubaremeshe bene wacu, nta nzara izobica ariho turi bike dufise tutubisangira. Nicyo tuba twazanye n'abashikiranganji ujeje intwaro, ujeje ubutungane, ndetse n'ubundi asanzwe avukana ajeje ibikorwa bya leta, kugira ngo twerekane neza yuko leta twaje gufata mu minwe ikibazo cyanyu.
Perezida Nkurunziza yashimiye abo Barundi ko batashe ataco bononye mu gihugu bahoramwo.
Twagira dushimire cyane cyane mwebwe mwirukanywe, nta ndi umwateye, mwararenganijwe, muratahuka mu gihugu cyanyu. Mwaje amahoro, nta nduru mwateye hariya, kuko iza kubereka twari kubimenya. Barabwiye ati vanga mugende muca muraza, turabakira neza cyane. Ndabashimiye cyane yuko rero atakajagari atangwane mwateye mu gihugu cy'u Rwanda mwikomera amashi.
Abaronse imfashanyo benshi n'abirukanywe, ariko harimo n'abakeya mu bagiye barahunguka umwe mu gihugu cy'u Rwanda. Amaze gushimira ibihugu bimaze gukorana na leta y'u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'impunzi HCR mu korohereza impunzi zifuza gutahuka, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciye amenyesha ko impunzi zirenga 230,000 zimaze gutahuka muri iyi myaka ibiri heze gushaka kwazo. Aho avuga ko bitarashoboka, Perezida Nkurunziza avuga ko hari intambwe imaze gutegwa kugira bikunde.
Duteye akamo rero abarundi bene wacu bagorewe mu makambi y'impunzi mu gihugu cy'u Rwanda. Guherutse twarabonanye n'umukuru ajejwe ibijyanye n'impunzi ku isi, twaremeranije neza yuko vyoba vyiza indongozi z'igihugu cy'u Rwanda n'indongozi z'u Burundi turi kumwe nase tuzohwanira mu kindi gihugu kugira ngo twumvikane ukuntu abarundi bene wacu bo kwitahukira mu gihugu cyabo cy'amavuki. Abarundi bene wacu bagorewe mu makambi y'impunzi mu Rwanda singaruzwa muheto sinyagano n'abana b'u Burundi bafise bavukana bafise n'igihugu cyiza Imana yaduhaye.
Kiretse ubufasha bwo mu kibano no mu miryango bashikiyemwo, imfashanyo y'umukuru w'igihugu niyo mfashanyo ya mbere iboneka ihawe abahiruka kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda. Abayironse barakenguruka.
Twe twumva tumerewe neza cyane kubera twaje mu gihugu cyacu bakadufasha bakaduha imfashanyo, twumva twishimye cyane.
Ndumva nishimye kubera ko navuye mu Rwanda banyirukanye, nkaza ntacyo nari ifite nkaza mu gihugu cyanye cy'amavuko. Aba nishimye kano gafashanyo bampaye mane bahezagire cyane.
Agafashanyo ndagasinye kubera impamvu badufashe twavuye mu Rwanda batwirukanye dutaye ingo zacu twari twarazikoreye dufite umutungo watwirukana. Turakoze kwabasimiye cyane.
Umukuru w'igihugu yemereye abanyagihugu ko leta igiye gufata ingingo zose zishoboka zotuma boroherwa nk'abandi Barundi. Iyagiye ifashwe ubwo nyene ijanye no kubaronsa amakarata yo kwivuza. Umukuru w'igihugu yagiye kandi abemereye n'amatoni 10 atanu y'ibigori n'atanu y'ibiharage atanze ku ruhande rwiwe. Ivyo yatanze akaba yamejeje ko abikuye kuvyo umuryango we wimbuye. Petero Nkurunziza avuga ko yabikoze mu ntumbero yo guhamagarira abandi barimyi bo ku rwego rwo hejuru babishoboye gushigikira abo Barundi bahuye n'ibibazo mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi. Abana bahungutse mu ntara ya Makamba bagiye guhabwa inyigisho zo kubafasha kujya ku rugero rw'abandi mu ndimi z'Ikirundi n'Igifaransa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Chris Munezero.
Ku biharuro vyegeranijwe n'ishirahamwe Hope 87 muri uku kwezi kw'indwi, intara ya Makamba yonyene ifise abana 7,000 bahungutse bakaba ari abashoboye kwiyandikisha mu mashuri. Abo bana bashika mu Burundi bafise ivyizere yuko ubuzima bugiye kuba bwiza, nkuko Sherline akigeme k'imyaka 11 kabibwiye Ijwi rya Amerika.
Ya mu Burundi ndahora ndiga mu wa gatatu, shitsi ndutabacha abantu ara kwishure cenda duga mu wa kane. Jinda ndipfuza ko ndoshikira kwishure, nkipfuza ko ndoronka impuzu, nkaronka amakaye, nkaronka amakaramu, nkaronka ibirato, ningene twokwiga neza kwishure.
Ariki mwe muri yo miryango ntiyoroherwa gusubira gutangura ubuzima mu gihe atachiba yarasize aho yari yarahunze. Ivyo biraheza bigatera ingaruka kubana iyo hageze kuja kwishure. Yvette ni mfura mu miryango w'abana batanu umuryango utishoboye.
Batwengo n'umutse ndufungura kubera atavyo barose bateka.
Nene kenshi mufungura ryari mufungura kangahe ku munsi?
Ifungura rimwe mu ijoro. Nje nawe cyabana cyose kanaka cy'ibyombo tutaza gufungurira ko mu cyo
birakorohera kuja gukina n'abandi bana
sinina neza kubera mbashonje
hejuru y'izo ntambamye abigisha baravuga yuko bagira ingorane rimwe na rimwe yiba ariko baratanga ivyigwa kuko bamwe muri abo bana bahungutse baza bari bagiye kirundi eka n'ururimi rw'igifaransa rusanzwe rukoreshwa mu Burundi. Ivyo bishikirizwa na Janine Inamahoro umwigisha wo kwishure rya Mugu muri komine yavugitso.
Turafise abana bahungutse muri abo guhera mu wa mbere jewe ikirunda hanini kirateye ingorane mu bana b'intango. Abana baravuga kirundi baragacishamo n'agaswahili gake gake ariko ikirundi barakivuga mugaho cyandika bikabagora. Kagerageza uburyo bwose bwo shoboye ariko hageze ko ndabaza ikibazo mbona ngo bavyumvise kashasanga hari ubudasa budasanzwe kuvyumbanira bigishye
kugira iyo mwigisha ntashikiri hangira aba yarihaye yasanze hari ingorane agiye gutorera umuti afashijwe n'inyigisho yahawe n'iyo shirahamwe Hope 87.
Ingorane ndahasanze nuko tuba twigisha uruvangitirane rw'abana bamwe batari barahunze n'abandi bahungutse batari bamenyereye neza ikirundi bakimenyeye mu kuvuga bacankiranya n'izindi ndimi abo ni ngorane. Ariko umuntu ariko arigisha uruvangitirane rw'abana acagira ngo ngirango bajyanye ngo nkudatahura kwabo.
Abo bigisha bo mu makomine yose agize intara ya Makamba bagiye gufata iminsi yo mu buruhuko kugira ngo bigishe izo ndimi z'ikirundi n'igifaransa abana baherutse guhunguka eka mbere no mu bihe by'amashure bazoza baratuma kwabo abana mu minsi y'akaruhuko k'impera y'indwi kugira babashire ku rugero rumwe n'abandi banyeshuri. Mu buyobozi bujejwe inyigisho mu ntara ya Makamba barakenguruka ishirahamwe ryagiye imbere mu gufata mu mugongo ikibazo cari gisanzwe gihanza abo banyeshuri bahungutse. Leonia Nshimirimana arongora ubwo buyobozi bw'inyigisho mu ntara ya Makamba arasaba ababishoboye gufasha no mu bindi abo bana bahungutse bakenera na cane cane ibikoresho vy'ishuri. Imakamba Chrisi Munezero icyo rya Amerika.
Abakuru b'ibihugu bitanu biri hafi kwinjira mu bikize ku isi bigize umuryango BRICS mu cyumweru gishize bakoreye inama yabo ya 10 mu mujyi wa Johannesburg mu gihugu cy'Afrika y'Epfo. Umuryango BRICS washinzwe umwaka wa 2009 ugizwe na Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afrika y'Epfo. Abaturage b'ibihugu bose hamwe bangana na 40% by'abatuye isi yose. Mu byo bibanzeho harimo icyo batangiye kwita intambara y'ubucuruzi n'impungenge bafite mu rwego rw'ubuhahirane mpuzamahanga. Kuri icyo kibazo mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Professor Gilbert Niyongabo wigisha ibyerekeye n'imari kuri Kaminuza y'u Burundi na Pierre Claver Nsengiyumva ukurikirana hafi ibyerekeranye na politiki. Bose bari Bujumbura mu Burundi. Pierre Claver Nsengiyumva yatangiye asobanura ibijyanye n'umuryango BRICS.
Nkuko abantu benshi bariko barabikurikirana muri iki gihe, twavuga ko tumaze igihe twumva haba ku mateleviziyo yo hanze haba no ku maradiyo ko hariho gusa nk'ukutumvikana no kunyinyurana mu bijyanye n'amapolitiki amwe amwe ajejwe iby'ubutunzi bifatiye ku bihugu bya rutura. Twari twumvise mu minsi iheze nk'Ubushinwa nk'ibihano bisa nk'ibyo bafashe ko ari ibihano abanyamerika bafatiye Ubushinwa ku byerekeye ingene basoresha ibikoresho hamwe n'ibidandazwa bimwe bimwe bikaba byaranateye n'icuka kibi imbere aho n'Abashinwa bavuze ko bashobora gusa nk'abafata ibihano n'ibindi nabo nyine bakaba baranabifashe. Ariko twavuga kandi ko ubu ibihugu byinshi uno munsi biriko biraraba ingene byigenza kuko bisa nk'uko Amerika yoba isa nk'iyigomba kubirengera nk'akarindi nk'uko babibona. Ab'i Buraya abahehe nicyo gituma ngira ni n'inama ya BRICS naho isanzwe n'inama ibisanzwe itegekanijwe byo byose urutonde rw'ibyizwe bisa cyane birimo inyishu zimwe zimwe abantu bofata hamwe n'ingingo kugira ngo bikingire uku buryo boje hamwe bagahangana niyo ngendo imwe imwe yerekana n'ibyo bintu bya protectionism cyangwa kwikumira ko Amerika ishaka gukoresha mu byerekeye by'ubudandaji.
Umuntu yitegereje umuryango BRICS ntiwereke n'ubudandaji gusa, urereke n'ibintu novuga bijanye na geopolitique mu gihe ibihugu by'Ubushinwa n'Ubuhindi biriko bitera bikomera mu karere ka Afrika, aho muri iki gihe Amerika isa niyakuyeho akarenge. Ni ikihe mubona Afrika yokora kuvyerekeye n'Ubushinwa n'Ubuhindi biriko birondera amasoko cyane muri Afrika?
Nakoresheje cyane mvuga ku bintu byerekeye ubudandaji kuko ni kimwe mu ngendo ibihugu bikomeye bikoresha kugira ngo ibyiyumviro byabo n'intumbero za politiki bashobore kuzishyikako. Bivuga rero yuko uno munsi isi iriko irahinduka, iri ku muvuduko munini cyane mu byerekeye kuvuga uko kera abantu bavuga ukomeye wari we, baravuga ibyerekeye bya gisirikare cyane cyane, ariko kuvaho isi iboneye umuzo wa demokrasi mu bihugu bimwe bimwe by'Iburaya yo mu buseruko hamwe Ubudagi bwiyunga, hanyuma Uburusiya nabwo nyine bukaba bwari bwatanguye hari haciye igihe bwamaze gusa nk'ubwiye kuva mu ntumbero n'intwaro ya kikomunista. Ni ukuvuga ko ubu isi cyane cyane tubona hariho inani zindi zatanguye kwikora zibivanye cyane cyane n'ingene bamwe bamwe bavuga bati mbega kuki uyo umari wenyine ari igihugu kimwe cyiganje ibindi, mugabo bakavuga bati ku nyungu zacu bivya politiki by'igisirikare biba n'ibindi hariho ivyo bategereza guhindura. Nico gituma mwarumvise no mu minsi heze mbere ngo muri Amerika baravuze cyane ko batemera nk'ibintu bimwe bimwe Iburaya bakora kubera ko bo bari bo bacungereza umutekano mugabo nabo bakaba bashorera abandi. Ivyo byitwa ngo ni byo kudandaza mugabo cyane cyane birimo ivya politike, bikaba birimo n'ibihugu bimwe bimwe bivuga biti mbega kweho ni kuki tutoshobora kugira ijambo rinini hama ngo tumenye ivyo twogira. Rero hari inani ziriko ziraba, hari inani ziriko ziravuka n'iziriko zirasubiramo kandi kuraba ingene zisobora kandi kwitunganya kugira ngo zihangane n'ibihe bikomeye isi igeze ko uno munsi. Nibaza ko gushika ubu arico nuba ndavuga.
Tufise kandi Ribert ku murongo wa telefone, turabaramukije.
Ego nani ndabaramukije.
Toriko turavuga nkuko mwashobeye kubikurikirana kuri iyi nama ya BRICS ihuza ibihugu biriko vyegereza kwinjira mu mugwi ibihugu vy'ibihangange mu vy'ubutunzi kw'isi, navyo akaba ari Brazil, Burusiya, Ubuhindi, Ubushinwa na Afrika y'Epfo. Iyo nama yarangiye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije muri Afrika y'Epfo, ikaba yarangiye mu gihe havugwa cyane ivyerekeye intambara y'ubudandaji kw'isi na cyane cyane hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Ni inyifato yuko wanyamwigenda ko yuko yerekanwa cyane cyane na Amerika. Ufatiye kuri iyo nama ya BRICS Johannesburg, ni ivyavuyemwo baravuze ko ikibazo cerekeye iyo ntambara y'ubucuruzi nico caje mbere y'ibindi. Yamara mu itangazo basohoye mu kurangiza iyo nama, abagize uwo muryango bashimikiye ku budandaji bwuzuriza impande zose iterambere ryama n'ubutunzi atanu umwe bukumira hamwe no gufashanya mu bijanye n'umutekano. Muri rusangi iyo nama mwayakiye gute mu gihe havugwa iyo ntambara y'ubudandaji kw'isi?
Murakoze kuri ico kibazo. Ku vyerekeye by'ukuri udandazwa usa nk'uko menga ruriko ruratosikara mbabarira, ni vyerekeye umuntu yovuga yuko nk'amategeko mashasha ariko ava muri igihugu ca Amerika. Uravye intambwe isi yarigeze ko cyangwa ukaraba muri kahise, murashaka kubona yuko ibihugu vyagiye bisa nk'uko menga biragira ibiganiro kugira ngo ubucuruzi mw'isi hose bigere gutera imbere, bakoreho intambamyi y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byose. Uravye rero ku byerekeye ryashyirahamwe ryitwa OMC ry'ubudandaza ku isi, biraboneka neza yuko hariho akantu kwa katosi kara hagati y'ibihugu bya Amerika n'ibindi bihugu byose bisariko byateri biri mu kudanaza ariko twebwe mu byerekeye igihugu cyacu cy'u Burundi aho kigeze iri mu ishyira hamwe ibihugu byo muri ya Afrika y'ubuseruko n'ibihugu birisa n'ibiko biragereza mu migenderanire myiza n'ibihugu biriko byateri biri byitwa BRICS icyo gituma nibaza yuko ibiko biraba umuntu abikurikirana hafi kubera ibihugu bisa nk'ukumenga n'ibihugu byosubira kuri ibihugu byateye imbere kandi uravye imigenderanire hagati ya Afrika y'Epfo uravye ibihugu byo muri Afrika n'ibihugu bizogenda bateye imbere n'izogira kazoza wongeye ko Ubushinwa mbere n'Ubuhindi n'ibihugu bisanzwe bigira imigenderanire myiza na Afrika muri rusange nicyo gituma nibaza yuko umuntu azobirabira hafi kugira ngo abone neza ko ufite ukuri ku bihugu by'Uburaya cyangwa na Amerika byateye imbere birashobora gusubira inyuma mu gihe ubona kumenga ibindi bihugu bikorera tegeza mu butunzi murakoze
iyi ntambara y'ubudandaji ku isi umuntu afashe nk'uko Amerika inyifato yayo y'ukwikumira ko no kubanyamwigenda ko bashaka kuva no mu masezerano menshi mpuzamakungu ajanye nk'ubudandaji kiri shirahamwe Organisation Mondiale du Commerce OMC mubona bizogira ingaruka iyihe ku karere ka Afrika iyo ntambara ibandanije
iyo ntambara ibandanije no kuva yuko igihugu cya Amerika azoba ikindi gihugu kizogisubirira byeke udandaje kubera uravye neza ko gene vyagiye biragenda muri buka neza yuko igihugu cya Amerika kuva kera imyaka 70 cyagiye magishamirana n'igihugu cy'u Japani cyane cyane vyerekeye ibiduga ariko ko cyagenda ko ari cyagiye gugiteye imbere cyashaka kubikwa amasoko yose asa nko kumenga agenda arayigaruza ye cyongera kirashigikira mbere n'ubushinwa bwo bwinjira muri mishya mpuzamakungu y'ubudandaje nuba yuko Amerika mu ngingo kiriho kirafata kigesa nko kumenga kiriho kirasubira inyuma ere yugo yuko kirasubira inyuma nuba yuko hari ibindi bihugu byabicegereye bisa nko kumenga bizogisubirira nje gituma rero nibaza yuko izungaruka zizoba nuba yuko nokuraba rero ko ku masoko manini manini amesha dotwaga n'ubushinwa ayakurikira nibaza yuko byereke nk'imiduga hoho muri Afrika dusana tukurira mu Japan sangorane cyane cyane uravye kugira imiduga muri Amerika itagiteye imbere cyane nk'ibucu bya Japan nuba yuko byereke amasoko yose hafi igihugu cya Amerika gisa nko kumenga ko kiriyegeranya kitangure kugwana ku masoko ari muri Amerika gusa ivyeke yisi isenge gisa nko kumenga ko kiraheba mubirarishije rero neza ijisho ribona neza nibaza yuko umuntu acayibona yuko Amerika ni igihugu menga gisa nko kumenga kiriko kiriyegeranya igihugu menga kiriko kirasigwa n'ibindi bihugu nibaza ko muri make ni kumuntu yo bivuga gushika uravye nk'intambwe cyane cyane uravye gushika kuri imyaka 1995 igihe abantu bose ibihugu byose byasinya amasezerano y'ubudandaza muri OMC ubiravye no kugumega cyane nko kumega cyo kwasubira inyuma murakoze
murakoze president w'Ubushinwa Xi Jinping mu ijambo yashikirije yavuze ko amakunga ategerezwa kwiyamiriza inyifato yo kuba nyamwigenda ko akaba yavuze ko bategerezwa gushira imbere ugukorana aho guhangana Pierre Clavence ngiyumva ivyerekeye gukorana mu makungu n'ikintu gikomeye cyane cyakuyeho ibintu bitari bike nk'ibi biriko biragaruka byo kugerageza kwikwegera ko no kwiyugarana ivyo byatangajwe na Xi Jinping mu bibona gute
ibi ni ibintu vyerekana ko mu byukuri hariho gutumvikana gukomeye ariko nkuko nabivuze nagomba kuvuga ko iyo abantu basa nk'ababangabanganywe mu byerekeye iby'ubutunzi hariho nk'ukuntu bobo babona ko ni mu byerekeye iyindi mice ya domination nuvuga ko bateza kuba kuja imbere y'abandi bavuga rero ko nk'igihugu cya Amerika nk'uko nari natanguye ndabivuga kuvaho mu mwaka w'imyaka 1990 aho ibintu byasa nk'ibihindutse ku isi icyo bise umuyaga wahuhusuva iyo mu buraruko bavuga ko ubu Amerika yabaye igihugu kimwe caciye kikomera cyane abantu baratunga bararonka amasoko mu bihugu bimwe bimwe byari i Buraya ariko hagati yaho ni n'imyaka twavuga ko Uburaya bwari ko buriyegeranya bugerageza kongereza ibindi bihugu bigize ishyirahamwe rya Buraya bivuga ko mu bya politike hariho ibintu byahindutse bihinduka kumbura abantu benshi batabibona mugabo ubu kubaho kw'inani zimwe zimwe bw'Iburaya n'ukuntu Afurika yagerageje muri icyo gihe nayo nyine kubandanya igerageza kutugudajenda y'ibintu by'ubumwe bwa Afurika ibyo byose byitwa politiki mugabo harimo cyane ingene ibihugu kuvanga mu ntango z'umwaka 1990 byatangiye guhindura uko bibona ubukomezi cyangwa ukuba igihangange mu bya politiki fatiye ku ngene igihugu cy'u Burusiya cyangwa URSS ya kera yarije gusambuka. Bivuga rero ko uno munsi uko ibintu aho ibintu bigeze ni ndovuga ko n'urukurikirane ruriko rwerekana yuko hariho ibintu byabaye mbwa abantu batize neza uko uvuga uti mbega Amerika ivuga gute yuko umunsi ishobora kuzana amategeko yayo yonyine akaba ariyo akurikizwa nk'uko umenga nk'uko baheruka kubivuga mu Budagi nk'uko umenga bitabaye hoba hariho nk'impanuka iteye ubwoba yo bigirisha ikirisi bisaba yuko rero abantu bose bose bayihurumbira bakagenda bayisaba ngo ibatabare nk'uko baheruka kubibwira abadage babagiriza ko bagurira gaz mu gihugu cy'Uburundi. Bivuga ko uno munsi uko abantu bakwiye kubona ibintu nukuraba bakibaza mbega byageze aha biciye he hanyuma cyane cyane bigamije iki kuko nimba Amerika nk'igihugu gikomeye gishaka guhindura ibintu ni ukuvuga gishaka kuzana amategeko ariyo yonyine bivuga ko ibindi bihugu nabyo ubu biriko biritegura kandi biri ku murindi munini cyane kugira bihangane mu byerekeye iby'ubutunzi mu byerekeye nk'inarimu bya politiki cyane cyane n'ibyo mwarumvise no muri Afurika y'Epfo ko banashyizemo rwose ibintu byerekeye gufashanya no gukingiranira mu bindi byerekeye ibyo by'umutekano.
Tuze ku mirongo ya telefone dufise Innocent uratwumva watubwirire indi zina naho uhamagaye uri ufise ikibazo cyangwa icyumviro
ese twashimye abakuru b'ibihugu yuko bari mu nama y'ukuri y'ubutunzi tukabona tutarakengurutse yuko natwe twoba tuba yuko bakazina imitahe hano mu Burundi ko nta bakuze tunga bahari hano mu Burundi tukabasaba yuko bafatanye bakazana imitahe hano mu Burundi natwe tukiyumva.
Murakoze, turabashimiye. Inguvu z'ishyirahamwe BRICS mubona zihagaze hehe mu gihe twitegereje ibihugu bigize BRICS naho bingana na hafi ibice 40 by'abantu baba ku isi kandi byibonekeza ko biriko biratera imbere biriko byagereza kuba mu mugwi w'ibihugu by'ibihangange mu byo gutunze ku isi ariko umuntu aravye akarere k'Iburaya na Amerika nibo bagifite ingufu zikomeye cyane mu bijyanye na politiki n'ubutunzi n'ubudandaji ku isi. Irishyira hamwe BRICS mubona rihagaze he kuvyerekeye ukuntu rishobora guhindura izo nguvu z'ibyo bice bibiri utwo turere tubiri two ku isi izo nguvu arizo zikibonekeza cyane mu makungu. Gilbert,
murakoze kuri ico kibazo. Uravye ibihugu byose byo ku isi kugira byagiye batera imbere nibaza ko ukaraba muri kahise cyane cyane no muri Amerika cyangwa ibihugu by'i Buraya murasanga by'ukuri byagiye batera imbere cyane cyane bifatiye ku bintu byerekeye urudandazwa. Uravye nko mu myaka 70 musanga ibidandazwa byose mbere bishyizemo no mu Burundi biduga twagenderamo yose itavuye muri Amerika ari ibintu byava mu Buraya. Hanyuma ko byagiye biragenda mu bihugu byo muri Aziya biratera imbere cyane cyane ibyo bihugu aba bita ko ari ibihugu biteye imbere bishasha byerekeye cyane cyane nka ijya Korea, Singapore na Malaysia. Ni ibihugu byagiye biratera imbere cyane cyane bifatiye mu byerekeye kudandaza ariko ubwira urabo kandi byagiye biragenda ibi byerekeye ubuhinga amahinguriro yageragwira kandi menshi yava i Buraya.
Uwo ni Gilbert Niyongabo, n'umwarimu wigisha ibijyanye n'imari n'ubukungu muri kaminuza y'u Burundi. Nshuti mwarimu, duteze amatwi, ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire injeniyeri wadufashe mu buhanga bw'ibyuma na Fasil Gebeyeho wadufashe kwegeranya aya makuru. Muri studio ya gatanu hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze munyogerwe n'ibigano byacu kandi mbararike amakuru yacu yo kumugoroba mukanya isamoya nigice ku isaha y'Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Naho mukanya